Radio Sgut di America. Radio Sgut di America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma, aho bahikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Burundi. Urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura OPB rugiye kuvugururwa nyuma y'imyaka 8 rudakora.
Urwego OPB ni nka sentare ihagarariye akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru. Uko OPB yagiye ihava, niko inama nkuru yo kumenyesha amakuru yagiye isanga n'ibibazo by'akarangamutima byari gutorerwa umuti na bene umwuga bonyine ubwabo, iki hakwa kuvyinjiramo.
Uyu ni Jerome Niyonzima, umwe mu banyamakuru b'inararibonye mu Burundi, akaba n'umwe mu bagize urwego CNC rugenzura imikorere yabo muri icyo gihugu. Mu Rwanda bamwe mu barobyi bakorera mu kiyaga cya Kivu baravuga ko bafite ikibazo cyo kubura peteroli bakoresha mu kazi. Naho mu mahanga, umuryango CDAO wanze imyaka 3 ya leta y'inzi bacyuho baheritse ubutegetsi muri Niger bifuza. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyaheri kwa avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja abashinzwe imipaka ya Arabia Saudite kwica abimukira babarirwa mu magana bakomoka muri Ethiopia. Arabia Saudite iramaganira kuri ibyo birego. Diane Nininahazwe nibyo tubwira.
Muri raporo Human Rights Watch yasohoye higaruka kuri iki kibazo, yemeje ko abajejwe gucungera imbibe za Arabia Saudite bamijagiye ico yise imvura y'amasasu mu bimukira bariko bagerageza gushika ku butaka bw'ico gihugu baciye ku ruhande rwa Yemen. Abarugwa majana na majana, Human Rights Watch igaruka ko muri raporo yayo y'impapuro 73 bose bishwe kuva mu mwaka uheze nk'uko iryo shirahamwe ribandanya kubivuga. Umwe mu bahaye amakuru Human Rights Watch yavuze ko abarashwe bose barashwe nyuma yaho barekuriwe bavanywe mu busho. Hari waciwe amaguru yose aratakamba asaba ubufasha, ariko ntiyaronse umufasha kuko twese twagerageza gukiza amagara yacu. Uko niko umwe mu barokotse yabibwiye Human Rights Watch. Iryo shirahamwe rifise icicaro aha muri Amerika riti ubwicanyi bukorwa na Arabia Saudite busa nk'akamizwe n'ingoma, kuko ico gihugu gisamaza amakungu biciye mu bikorwa vyo kwidagadura birimwo inkino umupira w'amaguru n'indi mikino. Uko siko vyabwirizwa kugenda. Arabia Saudite yiyamirije ibiri muri raporo ya Human Rights Watch vyose, ivuga ko atashingiro bifise kandi vyuzuyemwo ibinyoma. Abanshi mu bimukira abanyetiyopiya baja muri Arabia Saudite baba bagiye kurondera y'ubuzi. Human Rights Watch ikemeza ko mu bagira imana bagashika muri ico gihugu harimo n'abafatwa bunyamaswa.
Umuryango CDAO wo guteza imbere ubukungu mu bihugu bya Afrika y'Uburengerazuba wanze igihe cy'imyaka 3 ya leta y'inzi bacyuho yatangajwe n'abaheritse ubutegetsi muri Niger. Mu cyumweru gishize CDAO yatangaje ko yemeje tariki ntarengwa yo kohereza ingabo muri icyo gihugu, ariko ntiyayitangaza. Diane Nininazwe.
Mu kiganiro komiseri mukuru mu gisata kiraba politike n'umutekano muri CDAO Abdel Fattah Musa yahaye televiziyo y'Abarabu Al Jazeera kuri no wa mbere, yavuze ko inzego zagiyeho biciye mu iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro zibwirizwa gusubizwa ubutegetsi bwa Niger mu maguru masha. CDAO ivuze ko itikoza ikiringo c'imyaka 3 abatembagaje ubutegetsi bwa Niger basaba, inyuma yaho batangarije yuko batipfuza ko joja munsi y'imyaka 3. General Abdulrahman Tiani atwara batembagaje ubutegetsi bwa Niger yabitangaje mu mpera z'inondwi iheze, inyuma y'urugendo intumwa za CDAO zakoreye muri ico gihugu. Urwo rugendo rwari rugamije kuraba nimba hari inzira zoca mu biganiro zigashobora kugarukana President Mohamed Bazoum ku butegetsi bwa Niger imbere y'uko CDAO ikoresha ingufu za gisirikare. N'urugendo rufatwa nk'akigoro ka nyuma ko kurondera inyishu ice mu biganiro gakozwe na CDAO. General Abdulrahman Tiani aramutwa Niger biciye muri coup d'etat yabaye igenekerezo rya 2026 ukwezi guheze kw'indwi, yagirije kandi CDAO kwifuza gutera igihugu ciwe. Kubw'uyo mu general CDAO izoshikana uwo mugambi ifatikanije n'igisirikare mvamakungu atatomoye igihugu cegukira. Aha General Tiani akanagira ko agabisha CDAO ko ihirahiye igashira uwo mugambi mu ngiro bizokwega ingaruka nyinshi.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco ejo yagiranye ibiganiro n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Amerika. Ibyo biganiro byibanze ku ntambara ikomeje kubera muri Ukraine. Diane Nini nahazwe.
Umwungere mukuru wa Ekleziya Katolika Papa Francisco na General Mark Milley bahuriye Vatikano kwa Papa. Inyuma y'umubonano wabo, umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika yabwiye amenyeshamakuru ko Papa Francisco arajwe ishinga n'akaga kari muri Ukraine, akongera kandi agategwa impungenge n'inzira karengane zibandanya kwicwa, abandanya gukomereka n'ubuzima bw'abanyagihugu bwononywe n'iyo ntambara ikibandanya muri Ukraine. Muri ico kiganiro camenyeshamakuru abereye mu ndege ya gisirikare, Mark Milley yavuze ko we na Papa bavuganye no ku bindi bibazo bitandukanye, bongera banayaga cyane ku vyerekeye umugabane wa Afrika. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika ntiyatomoye ariko ibiyago vyo kuri Afrika ico vyashimikiye ko kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine mu 2022, Amerika yarahaye imfashanyo za gisirikare Ukraine, yongera ironse imyimenyerezo intwazangabo zayo. Ni imfashanyo yafashije Ukraine kwisubiza umwe mu burere Uburusiya bwari bwarafashe. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco nawe akenshi yumvikana asaba ko intambara muri Ukraine ihagarara. Mu kwezi kwa gatandatu no mwaka yararungitse intumwa yiwe mu vy'amahoro i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ni Moscow ku murwa mukuru wa Rusiya.
Dusubiye ku mugabane wa Afrika, president wa Nigeria Bola Tinubu ejo kuwa mbere yarahije abaministri 45 muri guverinoma nshya bagomba kwita ku bibazo by'ubukungu bw'igihugu bucumbagira. Ifaranga rikomeje gutakaza agaciro ntizamuka ry'ibiciro mu gihugu kirusha ibindi ubukungu ku mugabane wa Afrika. Eugene Mukankusi.
Iki gihugu kinafite ibibazo bikomeye by'umutekano muke, harimo ubujura bukorwa n'udutsiko tw'abanyarugomo mu bijyanye na peteroli n'ibikomokaho. Umuhango wo kurahira wabaye nyuma y'amezi hafi atatu Tinubu agiye ku butegetsi ku itariki 25 y'ukwezi kwa gatanu, amaze gutsinda amatora ya perezida yo mu kwezi kwa kabiri, aho wari imbere mu bo bari bahanganye yitabaje urukiko. Perezida Tinubu yabwiye abaministri bashya ati: inshingano zanyu ni ukugarura icyizere cya rubanda muri guverinoma, bityo abantu bacu bakabasha kongera kwiyumvamo ubuyobozi. Guverinoma ya Tinubu iruta mu bunini iyo yasimbuye Muhammadu Buhari, wari ufite abaministri 36 muri manda ye ya mbere na 43 muri manda ya kabiri. Hakurikijwe itegeko rya Nigeria, perezida agomba gushyiraho abaministri bakomoka muri buri leta muri 36 zigize igihugu. Hafi y'abaministri bose bafite uburambe muri politiki, benshi bagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kwamamaza Tinubu. Tinubu yagize ati: mfite icyizere muri mwe ko guverinoma ishobora kuba imbaraga zo guhindura ibintu mu nzira nziza n'umuyoboro w'ibikorwa bihuriweho by'iterambere ry'igihugu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muge no kuri w'eshatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, abarobyi bakorera mu kiyaga cya Kivu bavuga ko bafite ikibazo cyo kubura peteroli bakoresha mirimo yabo bakunze gukora mu masaha nijoro. Baravuga ko yazamutse amafaranga agera kuri 700 y'u Rwanda kuri litiro, kandi nabwo bikabasaba kujya kure kuyishaka. Gloria Tuyishime nibyo atubwira.
Hashize icyumweru ku masitasiyo atandukanye yo mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda nta peteroli harangwa. Abiki kibazo cyagize ingaruka by'umwihariko n'abakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu. Bavuga ko bitoroha na gato kuroba mu masaha y'ijoro badafite peteroli, kuko ariyo ibafasha kumurika bityo bakabona umusaruro. Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abarobyi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, aho bakunze kwita Brasseri mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyamyumba. Abenshi mu baturiye ni umwuga bashyira imbere. Ngoma y'Ubutayo Honeste akora imirimo y'uburobyi mu kiyaga cya Kivu, akaba anakuriye imwe mu makipe akorera.
Runo rwego rwo birarenze kuko ntibyari bisanzwe, nta n'ikindi gihe byigeze kubaho. Ntabwo twamenya kuko tabwo iri kuboneka. Ahubwo ntitwamenya ngo ikibazo kiri kubitera ari ikihe. Ese byaba byaragenze gute ku buryo uyu munsi wa none peteroli yazamuka ikagera kwa rura rwego?
Ngoma y'ubu avaho kugeza ubu bari gukoresha batiri za telefone ngendanwa, icyakora ngo ntibiborohera.
Ni bwa buryo bwo kwiyeranja natangiye mvuga bwo gukoresha bateri ducomekaho amatara, ubwo turi gukoresha mu buryo bw'amashanyarazi muri make. Ntabwo ingaruka zabura kuko iyo dufite nk'ayo matara akoreshwa na bateri tuyunganira nayo ngayo ya peteroli, ariko ya peteroli cyane cyane ni yakunda kuzamura umusaruro.
Mama no Patrick nawe ni umwe mu basore bakorera muri koperative COPVK irobera ku nkengero z'icyaga cya Kivu, yemeza ko kugeza ubu amatsinda ari gusiba kujya mu mazi kubera ikibazo cya peteroli.
Buje ngejwe na makipe garaye ku mwaro umaze kurara ku mwaro none bage ikintu n'igice cyo gutuka tore barayibo none barangije barara ku mwaro gucyo iyo yabuze na makipe ndigaro harobaga imwe ni harobaga makema.
Gishimo Smayere nawe yemeza ko kugira ngo iryo joro babone uko baroba bibasaba kuva mu karere ka Rubavu bakajya mu masitasiyo mu turere twa Karongi cyangwa Rutsiro cyangwa no mu misozi miremire yatwo, gusa nabwo nta kizere bafite ko bayihabona.
Ariko noneho ni ukuvuga ngo niba hano wenda hariya mu mujyi Gisenyi nayo duhita dufata moto cyangwa imodoka tukajya Rutsiro ku masitasiyo, naho twasanga nayo ubwo abari abafite botike bacuruza ku giti cyabo abashoramari tukajya kurengesha ku macupa. Ubwo rero naho twasanga nayo ubwo ni ukuza tugaparika tugategeza igihe izabone tushobora gusiga nk'ijoro rimwe ejo tukaroba. Ariko nanone ntabwo abari amakipe yose kubera ibura rya peteroli.
Aba baturage bavuga yuko kuva mu cyumweru gishize kugeza ubu igiciro cya litiro imwe ya peteroli iri ku mafaranga y'u Rwanda 2000 cyangwa 2500 bitewe n'aho bayikuye, ivuye ku mafaranga 1300. Bavuga yuko bitewe n'irihenda igiciro cy'isambaza bakunze kuroba nacyo cyiyongereye.
Ubu ngubu igiciro cy'isambaza kiri kugura 3500 n'ibihumbi 4 kubera ikibazo cya peteroli n'uko umusaruro uba mukeya.
Uyobora ikipe iroba cyangwa se bakunze kwita kapiteni Uwiringiyimana Bangamwabo avuga ko mu minsi mike ishize hari iyo bakoresheje ivuye mu mujyi wa Kigali, gusa yemeza ko iki kibazo gikomeje cyatera kubura akazi ku bakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu. Ijwi rya Amerika yavuganye n'amwe mu bacuruzi b'igicanwa cya peteroli bwa Nkarikari Alexi akorera kuri sitasiyo ya Oryx Rwanda mu mujyi wa Kigali, yadutangarije ko impamvu igicuruzwa cya peteroli kiri kubura ari uko nta soko igifite, bivuze ko abaguzi bagenda baba bake.
Ugasanga umuntu azanye peteroli yayizana abakiriya nyine nabo ngaho, so abo bantu bonye mu Kivu baroba amafi bagura peteroli ingana iyo uzanye ntushobora kuimporuta ikiri kiri munsi y'ikamyo, iyo uje rero ukayicuruza amezi abiri atatu uba waho muri make naho ngaho urebye ikibazo kigendanye.
Ijwi rya Amerika kandi yongeye kuvugana n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura serivisi z'ingufu, amazi, isuku n'isukura mu Rwanda, Alexi Mutware, yatubwiye ko peteroli yo mu bwoko bwa kerosene imaze iminsi ibaye nkeya kubera ingendo z'indege zabaye nyinshi muri uku kwezi kwa 7 n'ukwa 8 kandi ari indege zikoresha.
Ikibazo turakizi, kerosene ubu ngubu ihari mu gihugu ntabwo ihagije, impamvu ni uko ni nayo ikoreshwa n'indege, iyo product ni nayo ikoreshwa n'indege. Muri periode rero mu kwa 7 mu kwa 8 ingendo z'indege zariyongere cyane, demand iriyongera cyane, so bituma rero iyo dufite mu gihugu idahaza demand yari ihari.
Gusa yijeje ko iki kibazo kizaba kirangiye mu minsi mike.
Mu minsi iri imbere ko hari ubwato deja buri gupakururwa Dar es Salaam hahise hashakishwa additional supply, so ubwato ubu ngubu buri gupakururwa Dar es Salaam, ngo turizera ko mu minsi mikeya kiraba gikemutse.
Hagendewe ku makuru ya peteroli itumizwa buri mwaka, mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 hatumijwe litiro miliyoni 3, mu gihe mu mwaka wabanje wa 2021-2022 hari hatumijwe litiro miliyoni 4. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Mu Burundi, urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura OPB rugiye kuvugururwa. Uru rwego rufite intego yo gufasha abanyamakuru gukemura ibibazo hagati yabo no hagati yabo n'abakoresha babo hashingiwe ku mategeko y'igihugu. Eloge Wilika neza nibyo atubwira.
Abantu ndwi bagizwe na 6 b'umunyamakuru by'abikorera utwabo n'umwe wo mu kinyamakuru cyo gukira leta nibo bagize komite n'urwego nyunganizi rwo kwiga ukuntu urwego OPB rwo guhanurana hagati y'amenyesha makuru mu Burundi ruzonagurwa. Komite irongowe na Rubikamwe n'Ubusa twara ibinyamakuru bya leta bisohoka byanditse icegera ciwe akaba ari umufasoni Mihaye Kanyange yakora muri radio yigenga Isanganiro, naye umunyamabanga akaba ari Claude Nkunziza twara ikinyamakuru cigenga Rema FM. Abandi bane bari mu rwego nyunganizi baturuka mu maradio ibinyamakuru byandika hamwe n'amateleviziyo cyishwa ku buhinga ngurukana bumenyi bashizweho haraheze indwi irenga. Ikigo cha UNIC kijejwe bumenyi UNESCO nicyo cyatanze uburyo kibucisha muri sense urwego rw'igihugu rujejwe gucungera inge n'itangaza makuru ikora mu Burundi kugira iryo huriro ryamenyesha makuru rinagurwe nyuma y'imyaka irenga 8 ridakora. Jerome Niyonzima umwe mu naribonye azamenyesha makuru b'abarundi akaba ino muri urwo rwego sense avuga ko inagurwa rya OPB rizofasha cyane kwirinda amakosa y'umwuga asigaye ari menshi kubera kutamenya ukuntu ko yavyiganijwe rya Amerika.
kuko hariho dukosa tw'umwuga wabona ko dufatiye ku kutamenya akarangamutima mugabo twoshobora gukosorwa tutarabanza kujya habona kugira ngo harinde gufatwa ibihano utwo dukosa rero tugiye kugabanuka kuko abarongo igogwega bafise uburenganzira bwo guhamagara urongo ikinyamenyesha makuru kanaka bakamuhanura bafise uburenganzira bwo guhamagara umenyesha makuru bagahanura eka mbere n'ikimenyesha makuru bahanuye cyane bikananirana baragifatira ibihano ibihano mugabo bifite kivukanye bijya bihano byo mu muryango atari bihano nka bijya vya senise mugabo ibihano byo nkugucira umukenge kimenyesha makuru co bakiguma gihonyanga karanga mutima ibihano byo kugorora ingingo zimwe zimwe ziba zigiye ziragorama.
Jean Claude Kavumba gunawe yashinze ikinyamakuru Net Press kimwe mu vya kera mu Burundi yavuga ko urwego PB ari ingira kamaro cyane bitewe nuko rushirwaho n'abanyamwuga bwabo aratubwira ibintu nyamukuru arushima
n'ugwego rushigwaho n'abamenyesha makuru bwabo mu gifaransa wagwita ngo tribunal de paix rurigenga kubijanye n'inzego z'igihugu aho rero ica mbere rufasha nuko nk'ikimenyesha makuru iyo kirenganijwe kikarenganywa n'itegeko rifashwe na conseil national de la communication cyo ubwo gwego rushobora kuvuga ruti uko biri kose umumenyesha makuru yarenganijwe hanyuma ikindi naco umumenyesha makuru nawe nyene arashobora kuba yakoze amakosa ubwo gwego ruramubwira ruti wewe uko tubibona ntidushobora kugushigikira kuko wararenze amategeko ajejwe umwuga.
Nyonzima amaze imyaka 18 yakora umwuga wo kumenyesha makuru yibaza ko kutabaho kwa OPB gutuma urwego rucungera ingene itangazamakuru rikora rukora kazi rutarekuriwe hakaba ingaruka mbi kumwuga.
Urugwego PB ni nka sentare ihagarariye akarangamutima kumwuga wo kumenyesha makuru. Akarangamutima inama nkuru yo kumenyesha makuru siko ikorera ko mu gukurikirana ingene ibimenyesha makuru bikora. Inama nkuru yo kumenyesha makuru ariyo sense burya ikorera kwibwirizwa. Mugabo ingingo z'akarangamutima ndinda kubahirizwa na bene umwuga. Ni ukuvuga rero OPB wari urwego rumeze nka sentare yo kubahiriza ingingo z'akarangamutima ku mwuga wo kumenyesha makuru. Uko OPB yagiye hava niko inama nkuru yo kumenyesha makuru yagiye isanga n'ibibazo by'akarangamutima byari gutoregwa umuti na bene umwuga bo nyine ubwabo icyihakwa kuvyinjiramo bigaca bigira ingaruka ku mwuga rero.
Abagize komite nshingwabikorwa yo gutegura amategeko mashasha bafise amezi atandatu kugira babe bahejeje igikorwa bazoheza bace batumira abaserukira imenyeshamakuru bose mu gihugu mu nama ya bose kugira batore bazorongo urwego PB runaguwe hisunzwe uko ishusho ry'itangazamakuru ryifashe muri kino gihe. Igicocoro Kavumba guyize ko abantu bose bazogishwa inama kubw'ineza cyane cyane y'abakiri bato mu mwuga.
Ico niteze rero nuko ruzoshiraho inzego tuzoba twishiriyeho bazodutumako tugashiraho inzego tukabahereza ibyo twifuza tukabwira imyidogo tukabwira naho tugomba gushikana umwuga wo kumenyesha makuru ubwo gwego rushasha akaba ariko tuzokorana. Ni byiza ko ruja kugira nabo bakiri batoyi bamenye ko ubwo gwego rwitegetse kubaho kandi rugomba gusura kunaguka.
Urwego PB kuva mu 2015 ntirwari rugikora. Wararongoye Innocent Muhoozi ari mumenyesha makuru bahunze igihugu wa mwaka nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryateshejwe. Ari mu bagirijwe kwifatanya n'abashatse gutembagaza inzego asohorerwa umutahe n'ubutungane bw'Uburundi cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru batandatu naho mashirahamwe yigenga batanu. Muhoozi ijwi ry'Amerika ntiryamutoye kuri telefone. Tegera ciwe Leandre siko yavuga ari mu gihugu ntacyo yashimye kuvuga ku vyerekeye inagurwa ry'urwego. Naho PB yahagaritse gukora kuva mu 2015 yari imaze imyaka itanu imbere yaho inzego zayo zarangije ikiringo n'ubwo zakora. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi icyemezo cya leta cyo kurandura ibisheke mu bibaya byose byo muri komine Musigati iri mu ntara ya Bubanza nticyakiriwe neza n'abahinzi babyo. Abategetsi baravuga ko bikorwa mu rwego rwo kugwiza ibiribwa ngandurarugo muri iyo komine. Thierry Vendayishimiye nibyo atubwira.
Amahegitari agera kuri 50 y'imyonga iharugwa kuri 20 niyo ariko ararandurwa mu igitegwa c'imisigati muri komine Musigati. Munwaro bavuga ko bifuza kwisubiriza n'ibigori, umuceri hamwe n'imboga ariko abarimyi bobo babibona mu ruhombo. Aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko ryacu.
Hari ahantu hatujega amazi menshi ibigori bidashobora kuhaba habi iyo misigati gusa nico gituma rero twebwe tubona ko batunitse ku bintu byo gusitura imisigati yose. Kufisa nga banye shuri biika wagurisha nk'imisigati kugurisha 5,400 umuliyoni ugacura nka mahera y'abanye shuri bi.
Inyota yahera nka mumaya n'abantu afise nka mazi hafi ndose uwo mpana urya nkumva inyota irahetse kare ninzara mu bisanzu uravona ninzara.
leta nk'umuntu afise ahantu hagutse yari gufata igipande kimwe akakiturekera tukagubiza mu yimbuto y'imisigati ikindi gipande tukarimo ibyo bigoro.
Umudandaza w'imisigati Anita Nibizi asanzwe yirangura muri zone Kivyuka ayitwara ku isoko yo ku Musenyi muri komine Mpanda avuga ko akazi gahagaze. Isoko ryacu rimusanze ku ibarabara mu Kivyuka arindiriye gupakira imodoka imisigati avuga ko ari ya nyuma agiye gucuruza.
Kubera ihetse urumva cha dutatu je kwicara mu rugo nta bindi ko naronka rasiyo nkagaburira umuryango maze koronka iyo rasiyo urumva nta bindi byaba bisigaye n'utundi dukorwa nadukora mu rugo ariko urumva ko byase barande habiraheze umva kazi karahagaze.
Umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari w'Intara ya Bubanza Jean Bosco Nduwimana avuga ko ari umuntu umbere yo kugwanya ubukene bw'ibifungurwa muri komine ya Musigati.
Ni byinshi tumaze gukora ubwa mbere umurimo ugasanga ariko arabigaya mugabo munyu mugasanga ahubwo ariko agarutse gushima no gushimagiza iby'intwaro zakotse kandi musanzwe mubizi intwaro ntishobora gukora ikintu gisubiza inyuma umwene gihugu.
Harabarimyi bavuga ko bahisemo kwizera iyo ngingo ya leta kuko bibaza ko umugambi wo kurandura imisigati ushingiye ku civugo c'umukuru w'igihugu umufuko uronka amafaranga n'umunwa ukaronka icufungura.
Nitwabona mwaraduhenze tuzabitivuja mwaraduhenze dushirikire kuri rya hangiro mwatubwira yuko umunwa uzoronka co kurya umufuko uronka turashobora kuzobahinyuza twebwe bene igihugu tuzosigara dushaturirimba kwa rurimbo baririmba na kera hariho ukuntu umunsi mukuru warabaye bararimba bavuga muti mwatwemereye amabati ntayo mwaduhaye twifatikanije namwe naho mwaduhenze ntaco.
Uyu nawe hakeka ku ingingo yo kurandura imisigati muri komine ya Musigati ishobora kuba atantumbero nziza ifise ku munyagihugu.
Nuko amashiramwe bace bazabarirangurira itokawa usanga ari ariko barafudika abantu n'inyungu zabo zabamwiba umunyagihugu ntakintu yungu kwa kwitoka nico gitwamwe bagiye barazirandura birimyamwo ibindi bitegwa imyumbati ibiharage ikamwe ibintu nk'ibyo n'iyi misigati twebwe bamwe twa ni makuko yari dufitiye akamaro kanini ubu nkaka kambaranga niho hatakimera imyumbati insho y'imisigati y'umugero atanu nacangura mu mvuko w'ubufu abana bakamara imisi bariko barata.
David Bigirimana umufundi w'indimo muri komine za Musigati avuga ko haheze amezi atanu basigura uwo mugambi wa leta wo kurandura imisigati yose yo mu myonga. Kubijanye n'uko komine ikenye ibifungurwa agira ati:
mu bisanzwe ntitwavuga ko ikomine isanzwe ibuze ibifungurwa ariko twavuga ko kuva imisigati iteragiwe ibifungurwa byaragiye biragabanuka bivanye ko iyo myonga ingana ukuraho navuze yagiye yose irategwamwo ibyo bitegwa by'ibikaju kuko murabizi mu gihe umuntu afise umwonga arashobora kuvyazamo umusaruro ituro zitatu.
Uyu murimyi abona ko ibifungurwa ari magiriranire mu turere dutandukanye tw'igihugu.
Nk'uwo musigati uvuye na mamanuka epfo hari azabuterere nkaca nsanga yapfuye nawe ko ayitembereza ku giseke nawe hariyo ntabayifise hari genzi nanje mvayo nashoye uwo musigati dufateje na ujanye ku buterere nkaca nsanga habonetseho ibijumba.
Umuhinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu Aloyse Misago arashima iyo ngingo ya leta ariko abona ko intambwe ikiri ndende kuko kurima ibigori ku bwinshi na byone usanga abarimyi babihomberamwo ku kubura amahinguriro. Umuhinga Aloyse Misago avuga ko intara z'imbo zotsi toni zirenga 30 z'ibigori ku mwaka. Komine Musigati izwi cyane ku gitegwa cy'umusigati bamwe mu bakurambere baho bavuga ko ari naco gituma iyo komine yitwuko. Ikindi abajeje intwaro bavuga nuko ikigazi naco ne kigiye kurandugwa mu ntara ya Bubanza.
Mu bihugu bitandukanye bya Afrika ikawiza ku mwanya wa mbere nk'igihingwa ngengabukungu kibyinjiriza amadovize menshi nubwo kigiri ku rugero ruto. Ibihugu 25 byo muri Afrika nibyo bihinga ikawa nyinshi ku buryo byayicuruza hanze. Inama nyafurika iganira kuri kawa iherutse kubera i Kampala yemeza ko umuryango umwe bwa Afrika ushyira ikawa nk'igicuruzwa cy'ingirakamaro kuri uyu mugabane muri gahunda yawe igamije iterambere yiswe 2063. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Baizi arasuzuma uruhare rw'ikawa mu iterambere ry'ubukungu bwa Afrika.
Afrika niyo kavukire ya mukabiri ikawa ku isi nk'uko impuguke mu by'ubuhinzi zabyemeje. Izo ni Arabika yakomotse muri Ethiopia na Robusta ikomoka muri Uganda. Ku mugabane wa Afrika ibihugu birenga 40 bihinga ikawa ariko 25 muri byo bikayihinga ku rwego rwaguye rw'ubucuruzi. Nyamara Afrika itanga ibice 12% by'ikawa yose ku isi yinjiza amafaranga make ku masoko y'ikawa ugereranije n'ibihugu bidahinga ikawa na nke ariko bikunguka mu kongerera agaciro ikawa yo Afrika itanga itongere wa gaciro. Ni muri urwo rwego ibihugu bya Afrika bitanga ikawa ku isoko mpuzamahanga byatekereje gufatanya kongerera agaciro ikawa byeza mbere yo koherezwa mu mahanga. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni arasobanura itandukaniro riri mu bucuruzi bw'ikawa ku masoko mpuzamahanga. Ati kuba abakenera ikawa agenda biyongera ku isi hose bikwiye kutubera byiza, ariko muri miliyari 460 z'amadolari y'agaciro k'ikawa ku isi, ibihugu biyeza ku isi yose bitwara miliyari 25 gusa. Afrika yose ibona miliyari 2,400,000,000 z'amadolari gusa mu bucuruzi bw'imiliyari 460. Ibi ni bimwe mu busumbane bwa gahunda yo kunyunyuta abandi iri ku isi yose igomba kurwanya. Uganda ni igihugu cya kabiri mu guhinga ikawa nyinshi muri Afrika nyuma ya Ethiopia. Gusa n'ibindi bihugu byo mu karere nabyo byinjiza amadovize menshi aturuka mu ikawa. Intumwa z'ibihugu bitandukanye zivugira mu nama y'ibihugu 25 bihinga ikawa nyinshi ku mugabane wa Afrika zagaragaje uruhare ikawa ifite mu iterambere ry'ibihugu byazo. Ildefonse Musafiri ni minisitiri w'ubuhinzi w'u Rwanda.
In Rwanda, the third main contributor of our foreign.
Ati mu Rwanda ikawa izamo umwanya wa gatatu mu kwinjiriza igihugu amafaranga ava mu bucuruzi bwo hanze, kandi igira uruhare runini mu kuringaniza ubucuruzi no guteza imbere ubukungu bwacu muri rusange. Ikawa yakitunga ingo zisaga 440,000 ziyihinga kuri hegitari 440,000. Mugenzi wa minisitiri w'ubuhinzi w'u Burundi nawe arasobanura uburyo ikawa igira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cye.
For the Republic of Burundi, coffee is strategic agriculture commodity.
Mu Burundi ikawa ni igicuruzwa cy'ubuhinzi ngirakamaro cyane mu bukungu bwacu. Ikawa hamwe n'icyayi bitanga 90% by'amafaranga aturuka mu mahanga, bikanangana n'ibice 6% by'umusaruro rusange w'igihugu. Ibikorwa byose bijyanye n'urwego rw'uhinga ikawa bigira uruhare mu gutanga akazi no kwinjiriza amafaranga imishinga mito n'ikiriritse y'abahinzi. Niyo mpamvu leta yongerera umutungo w'amafaranga yo gutera inkunga abahinzi b'ikawa. Kenya na Tanzania byombi byatangaje ko byiyongereye ku musaruro w'ikawa kimwe n'iyo byohereza mu mahanga. Imiliyoni z'abaturage babo akaba batungwa n'amafaranga y'ikawa. Icyakora ibibazo byinshi bigaragara muri uru rwego nk'uko minisitiri w'ubuhinzi muri Kenya Mithika Linturi yabisobanuriye abitabiriye iyo nama.
Coffee production has been declining due to challenges.
Ati umusaruro w'ikawa wagabanutse kubera ibibazo nk'imihindagurikire y'ikirere, ihindagurika ry'ibiciro by'imyaka, uburyo bwo kubona isoko ndetse n'imikoreshereze y'ikawa imbere mu bihugu byacu. Igabanuka ry'umusaruro w'ikawa ryagize ingaruka ikomeye ku mutungo w'abahinzi n'imibereho yabo. Eric Seburo utuye Irucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira izo mbogamizi ndetse cyane cyane n'ingaruka ku bahinzi b'ikawa mu gihugu cye.
Ikibazo cy'inguto bahinzi b'ikawa bahura nacyo nuko batabona aho kugurishiriza kawa yabo, kuko bano bantu bazigura hano uwacu muri Kongo bazana ibiciro bishakiye bakubwira ngo uyu munsi tuzagwisha tugura ikiro kimwe ku 2000 by'amashiringi cyangwa 3000. Wewe nk'umuhinzi w'ikawa ntabwo uramenya nimba ari by'ukuri ese yasizeho icyo giciro binyuranyije n'iki, ngo nawe ugahita ubagurisha gucyo ku giciro cyo hasi. Ikindi kibazo bahura nacyo kingutu nuko badafite amamashini ngo kuzitonora, nuko uvuga bazigurisha zifite nibyo bihu bakemera ibiciro ibyo byose.
Muri iyo nama ya kabiri iherutse Kampala hafashwe umwanzuro w'uko hoshyirwaho isoko rimwe ry'ubucuruzi bwisanzuye ku rwego rw'umugabane wa Afurika kugira ngo byorohereze ibihugu 25 byeze ikawa kwagura isoko ry'ikawa muri Afurika kugira ngo Abanyafurika nabo barye ku byo bahinga kandi barekeraho kugura ifu y'ikawa ikorewe hanze y'umugabane. Yoweri Museveni ati ikiro cy'ikawa yujuje ubuziranenge hano muri Afurika kigurwa ku madolari 2.5, kandi ikawa ingana gutyo ikaranze isewe kandi igapakirwa hanze igura amadolari 40 z'Amanyamerika. Rero icyo umuhinzi w'Umunyafurika abonamo amadolari 2.5, undi muntu wo hanze akuramo idolari 40. Ntabwo ari ugutakaza amafaranga gusa, ahubwo ni no gutakaza akazi. Kuko ukaranga iyo kawa na kazi, uyisya na kazi, n'uyipakira na kazi. Iyo mirimo yose tuyiha abanyamahanga. Igihombo kuri Afurika ni kinini cyane. gusa nanone kohereza mu mahanga ikawa itunganije bishobora kuzahura n'imbogamizi. Abayobozi bo mu muryango w'ibihugu by'Uburayi bigura ikawa nyinshi muri Afurika bavuga ko abakoresha ikawa mu bihugu byabo bakunda kuyitunganyiriza ubwabo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Abakomeje gutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo, aha niho tuyosoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika.